Ishira hamwe riharanira gatega kazi na muntu fokode muri raporo ya Joshasha hagerekana ko kuva mu kwezi kwa gatandatu kwa mu mwaka w'2020 President Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi iryo shira hamwe ryamenye abantu barengeje 120 baburi wirengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano hamwe n'iperereza. Patrick Nini nahazwe arongoye ishira hamwe fokode
kuva President Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi abantu barenga 120 baramaze guhagarikwa cyane kunyuruzwa n'inzego z'igihugu baca barabugwa irengero ryabo. Abagenda barakora ayo mabi ntibigeze bahagarikwa, imiryango nayo yabuze abayo, itigeze ishigikirwa mu rugamba gukurondera ababo.
Pacifique Nini nahazwe avuga kandi ko ikibabaje kinateye amakenga ari uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu byegeranyo umaze gukora bigera kuri 5 kuva mu mwaka w'2019 atanamwe wigeze ubwire tuvuga kuba buri bwirengero. Ni mu gihe guhera muri uyu mwaka w'2019 irishira hamwe fokode riharura abantu bangana n'166 bitiye muri ndondeza banyurujwe n'inzego z'igihugu bakaburirwa irengero.
Tugakeka ko mu bihe byo byegereje amatora no mu bihe by'amatora nyene umurindo wo kunyuruza uzokomera kurusha ibyo bikacya bimera gutyo atamugwi w'igihugu wizigiwe uriho ushobora gukurikirana bene ibyo bibazo.
Ishyirahamwe fokode ryabwiye ijwi ry'Amerika ko ridasiba gutabaza umugwi CNIDH iyo hari umurundi yatabaje canke imiryango yabuze ababo muri ubwo buryo, ariko naco CNIDH ibikorako. Tugerageje kurondera abo mu mugwi CNIDH utwagwa na Sixte Vinyini Muraba ngo bagire ico bashikirije kuri izo raporo ntitwigeze tubaronka. Naho biruko hari amashyirahamwe akorera mu Burundi adaharanira inyungu za politike avuga ko raporo ziriko zirasohoka muri kino gihe zivuga ku bibazo by'ihonyango ry'agateka kazi na muntu ari bigamije gucafuza Uburundi no gutoba amatora yimirije. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ya Kopa Burundi, ishyirahamwe gishinzwe guterera mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi. Mu kiganiro yahaye abakunzi bacu yiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo, avuga ko iyo hari igikorwa kidasanzwe cegereje mu gihugu cy'u Burundi raporo nk'izo zisohorwa n'amashyirahamwe atandukanye kumvo za politike.
Uko ishyirahamwe ya Kopa Burundi cegeranyo nta byadutangaje kuko igihe cyose igihugu cegereje ibihe bidasanzwe na cyane cyane nk'igihe cy'amatora iryo shyirahamwe Amnesty International n'andi mashyirahamwe bashuditse bama basohora amaraporo benajya biboneka neza ko ari amaraporo ya politiki.
Mugenzi wo mu ishyirahamwe NAD Joseph Manirafasha ariterukira nawe yemeza ko mu Burundi ari amahoro, ahubwo ko abarundi bakwiye kuraba ibibateza imbere nibatumwanya kuri izo raporo.
Icyo cegeranyo twasa anze koko kitajanye n'ibiriko biraba ngaha mu Burundi mu gihugu cyacu. Ibyo bariko barasohora n'ibyandiko bivuga byo cyangwa bitavuga byo, abarundi bumve bagumane uwo mutima nka bene Burundi. Aho tugeze twakesa hanini burya bene Burundi.
Hagati aho ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International naryo riherutse gusohora raporo yerekana ko abaharanira agateka kazi na muntu babangamiwe cyane mu Burundi, ndetse n'abanyagihugu atamwidegembyo bafite. Amnesty International itanga uturorero ko mu myaka 4 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi abenshi bafungiwe ubusa, abandi baricwa, ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Umushakashatsi wa Amnesty International Rachel Nixon yavuze ko iryo shyirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazi na muntu bafungiwe ubusa, abahohoterwa, abicwa, ababurirwa irengero, abandi bagahitamo guhunga igihugu. Mu ishyirahamwe ya Kopa Burundi, ishyirahamwe gishinzwe guterera no gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, aha bakavuga ko raporo ya Amnesty International yoba ifise intumbero yo kuraba ko umukozi wa ONU akorera mu Burundi mu bijanye n'agateka kazi na muntu yogumaho mu gihe ikiringo ciwe kigiye guhera. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ya Kopa Burundi yabwiye abakunzi bacu ati avuyeho akazi kabo ko bagahagaze. Umwe mu yandi mashyirahamwe atashimye kuvugira kuri mikro zacu yagarutse ku byayo mashyirahamwe yashikirije agira ati abo ni babandi bari mu mashyirahamwe ari mu kwaha kwa leta iri ku butegetsi. Ninde mu Burundi atabona ko mu Burundi ataburenganzira bwa kiremwa muntu bukiharangwa? Ni mu gihe ishyirahamwe fokode riharanira agateka kazi na muntu ku Murundi wese basaba ko ikiringo cy'uwo muhinga wawe ni ajejwe gukurikirana ibibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi cokongerezwa kandi kigakomezwa, ndetse n'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu muri ico gihugu agashigikirwa. Aha ni basiga inyuma abanyagihugu biraba mu gutanga amakuru ku gihe mu gihe hari uwabo yaburi burengero Fokode ikaba yabitangaje kuri uyu wa 30 uku kwezi kwa munani umugwi w'igihugu jeje wagateka kazi na munusene IDH nacho washimye kuvuga kuri ico cegeranyo c'abashakashatsi ba Amnesty International ndetse no ku kibazo c'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi kivugwa na yandi mashirahamwe akurikiranira hafi bibera mu Burundi Cyerive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.